Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiyo neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 26 y'ukwezi kw'11 umwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederic Nkundikije. Kuva ibiganiro by'inshuro ya gatanu birangiye mu mpera z'ukwezi kw'icumi ata kintu kiboneka kivuyemo, abahuza mu biganiro by'abarundi ntibicaye barabandanya kuraba ukuntu ibibazo bya politiki mu Burundi byotorerwa umuti. Ku munsi wa mbere w'indwi yaraye irangiye, umwunganizi mu mishikirano y'abarundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania yarashikirije umuhuza mukuru Yoweri Museveni igihugu cy'Uganda icegeranyo cy'ukuntu imishyikirano yagenze kuba gitangura. Ku munsi wa kane w'indwi iheze naho Perezida Museveni yarakiriye intumwa za Leta y'u Burundi. Bukeye bwaho Museveni arongoye inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko, yaciye atuma ku inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko, inama itekanijwe mu mpera z'ukwezi kw'icumi na rimwe. Yamara amakuru twaronse ejo avuga ko Leta y'u Burundi yandikiye umuhuza Yoweri Museveni, Perezida w'igihugu cy'Uganda, asaba kw'iyo nama nkuru y'abakuru b'ibihugu yokungurizwa ku yindi tariki. Mu kiganiro muri sagace y'umunsi twatumiye inaribonye mu vyareke politike y'u Burundi hamwe no mu vyareke imigendanire hagati y'u Burundi na makungu, kugira ngo baduhe umuco kuri izo ntambwe zose ziriko zirakorwa mugambi ugutorera umuti amatati yari hagati y'abanyapolitike. Turi kumwe na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye yahoze aserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu kandi yigeze kuba umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho. Muri iyo neza Ndaruzaniye. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza, muranyumva?
Yeah, turakumva neza, turakumva, murakomeye?
Na mahoro murakoze.
Yaho New York mumeze neza?
Arakanye gusa mugabo tumeze neza.
Ni vyiza cyane rwose.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Onesime Nduwimana umuvugizi urunanisi na Reda rutavuga rumwe na Leta y'u Burundi. Muri iki gihe ari mu rugendo ava mu gihugu cyo Bubiligaja mu Budagi, ariko nibaza ko yatoronkeye akanya. Mwiriwe neza Onesime Nduwimana.
Mwiriwe cyane, murakomeye namwe.
Turaho, murakomeye namwe.
Ego ni mbore.
Ego. Tuzaba turi kumwe kandi na ambasaderi Edouard Bizimana. Turaca mu rondo ya telefone yiwe irisa n'iri kwiragorana, ariko nibaza ko mukanya aza kuboneka. Ambasaderi Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Rusiya. Reka rero ariko dutangurire kuri wewe Onesime, mwiteziki muri iyo nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu itekanijwe mu busanzwe mu mpera z'uko kwezi, ntihatagira igihinduka?
Iyi nama twibaza yuko sinibaza mbere ko inama idasanzwe, kuko itariki 30 z'ukwezi kw'icumi na rimwe buri mwaka ni nk'umunsi witiriwe akarere ka Afurika y'Ubuseruko. Tukibaza rero ko ari itariki isanzwe izi munani bavuga ngo ni inama idasanzwe, ngira ngo ni inama idasanzwe ku Burundi, kuko ari itariki tubona yuko ikibazo cy'u Burundi cyari gikwiye kwicarirwa cyangwa guhagurukirwa bimwe bikwiye kandi bimwe biboneka, kuko u Burundi buriko buraba intambamye mu karere, buriko burabera intambamye Afurika, buriko burabera intambamye amakungu. Ku karere hoho buhoro buhoro bugenda buba nk'igitutsi kandi biratubabaza cyane nka twebwe Abarundi. Hari n'Abarundi bamwe bamwe cyane cyane abakiri bato basigaye bumva kwitwa Burundi boza barahesha, kandi aho kuhesha twe tubahanura tuti ahubwo ntibahangane n'ibibazo bihanze u Burundi kugira ngo Burundi buve mu magume.
Ikintu mwifuza mwebwe?
Twiyumvira yuko inama igiye gutangura, twiyumvira yuko abakuru b'ibihugu byo mu karere bakwiye kubona yuko ikibazo cy'u Burundi kitategereza kunanirana, kuko ari ikibazo mu bisanzwe cyoroshe gifatiye ku ngorane akigishu yazo isanzwe ihari, kuko ari inyishu yatorewe yatowe haciye imyaka itari mike, imyaka igera kuri 18 igihe hasinywa amasezerano y'Arusha.
Onesime, ikintu Ndwimana, ikintu kikwemeza ko akarere kazoshobora gutora inyishu z'Abarundi ku bwabo hagati yabo vyabananiye niki?
nta kintu na kimwe kibitwemeza ko bazotora inyishu ariko babishatse iyo babishyiramo kugomba kufa kera umuhuza w'abarundi ntabitererana umufasha umufasha nawe ntabifate nk'ibintu bisanzwe bagashyiramo ingufu kuva bigitangura iki kibazo kiba caraheze kuva kera cyane ariko icyatumye kidahera nuko bagumye bemerera leta y'u Burundi yishyizeho ibanje guhonyanga ibwiriza shingira n'amasezerano ya Arusha ikemera ko bayifata nk'umwana ye mu kwaha abura hafatwa n'ahandi abagira batishyiraho ukuri
musana badafite kwizera
ikibazo kiba cyaraheze kera
musana badafite kwizera ko hari ikintu kizovamwo naho abategetsi bo mu karere bazaba bakoranya ijambo rimwe
jirutsi no vuga ko atakizera ke ica mbere cyoco atakivuyemo nibo bazuba bariko bari teza nibo ko bazuba ariko bari batuma abantu babashira mwo kabaza bavuga bati abantu babagabo abantu bashinganahe barongoye ibihugu bamaze imyaka ngiye bamaze y'amavuka no ku butegetsi bamwe twita abasaje inararibonye muri Afrika batora inzira mu bisanzwe nibo bategerezwa kumva isoni ku icyo kibazo cyabananiye jewe rero hamuno mvuga ko kizobananira noba mbaye nk'abandi ariko kugeza ubu byo tumaze kubona hamwe mu bigenza uko bahora babigenza bagafunda iki kintu kitakurikizwa bakihorera kuko bari ingingo nyinshi bafashe kuva mu 2015 nkuru nziza nabiwe bazitera umungene nabo babifatanye ibisanzwe ikibazo kigenda kinanirana kugeza aho abantu bapfa abandi baratotezwa bangara barangara barahambwa babona barorera bategereza ho gutora inyishu kibananiye naho ntibagishikirize
wababashinzwereka ndabona
ishyirahamwe rya Afurika n'ishyirahamwe mpuzamakungu naryo ryigeragereze kuko gutuma abantu bakananirwa n'ikibazo cyoroshye ukora aho ni ukuri nimba bababaye u Burundi bakaba babariye ibihugu byabo n'abanyagihugu bamwe muri kano karere k'ibiyaga binini n'akarere ka Afurika
y'ubuseruko
ntibategereza kuturuhisha bigeze ngaho
ntimurenze umunota umwe mu bibazo byose ndababaza ndabura kwa kanya kakihuta cyane rwose reka ndabona na ambasaderi Edouard Bizimana ashitse ku murongo muriwe neza ambasaderi Bizimana
muriwe neza
murakomeye
yego n'amahoro
yego mina shaka namwe mubanze mugira icyo mutubwiye cyane cyane ku byashitse mu ndwiheze harabaye ibintu byinshi cyane rwose aho umwunganirizi mu biganiro by'abarundi yashikirije raporo icegeranyo cy'ukuntu ibiganiro byagenze akagishikiriza umuhuza mukuru perezida w'Uganda Yoweri Museveni hanyuma nawe agatuma ko inama itariki 30 y'uko kwezi ariko tukumva ko n'u Burundi buriko burashaka ko iyo nama yokunguruzwa ibyo bintu byose mwebwe mubibona gute muri inararibonye muri politique ibyo byose bisigura iki ikintu mwiteze muri iyo nama y'abakuru b'ihugu n'iki
ego murakoze cyane naho mpere ikiganiro hagati sinumvise neza ibyo abo mwatumiye dusanga ikiganiro bavuze mugabo nibaza yuko umuntu aravye ingene byagenze Burundi ntibwagiye kubera imvo bwashikirije kandi zumvikana hanyuma nibaza yuko nafashe ikiganiro umuntu ariko aravuga ko ubundi ari intamba si sibaza ko icyo kintu ari cyo kuko nta ntambamye uburundi buteye mu karere kandi nibaza ko nabashinzwe ibyo biganiro babibona gutyo kuko simbona neza icyatumye uwo muntu avuga gutyo hanyuma nibaza yuko ibiganiro bizobandanya nkuko abarundi babivenyereye hanyuma ngira ngo bazofata icyumviro kibereye gihuza abarundi bose bashobora guhurira ko kuko nibaza ko ikiraje ishinga ari umuhuza arabarundi arababanyi b'abarundi ari uko akarere ko guma gatekanye nkuko kari abarundi nabo bakaguma nabo nyene bari mu mahoro kuko kugeza ubu simbona igituma umuntu avuga ku Burundi buri ntamba mu karere
ambassadeur Gamariere Ndaruzani ka muri narayibonye muri politique kana mu vyerekeye imigendanire ikintu mwiteze muri yo nama y'abakuru b'ihugu ni yaba kwigenekereza rya 30 canke kurindi genekerezo ni nk'ikihe mwihweje ukuntu ibiganiro vy'abarundi byagenze
murakoze kandi ndabashimiye ko mwantumiye nogenda ramusaba shinga ntahe onezime ndu w'Imana numushya ntahe ambassador Edward Bizimana ubwa mbere nagira nsubi nibuke uko numva ibintu inama umukuru w'igihugu cya Uganda yahamagaye itariki 30 ni inama isanzwe y'akarere ariko hari ikibazo cy'u Burundi kiri mu rutonde rw'ibyo bazokwiga ni inama isanzwe rero si inama idasanzwe ubwa kabiri mushanayo nezeze ni ikibazo cyoroshye cy'abarundi tumaze imyaka irenga itatu ubu hajya nta kintu cyoroha iyo umuntu akwambuye ugutuje wenyine mu Kirundi ugutuje wari wikoreye akagutuza abakwambuye kuko ababujije urugendo rwawe ko rubandanya nticoroshe rero kiragoye no kukitondera icya kabiri icemera ko bazotora inyishu nagira nsubire nibutsa abarundi canke bene wacu baduserukira baba muri leta canke ahandi muri opposition yuko uburana ntiyicira urubanza iyo wituye abagabo urashinga uritwara ukanda ibyo urondera ariko ntiwicira urubanza urorera ko wumvira uwundi bamwumvirije rero bagaca urubanza bumvise ntibaca ubwo wipfuje ubwa gatatu nta cyizere coba muri iyo nama izoba ngira ngo nuguca bugufi ko twasabye abagabo ko bajya inama ngo badufashe umukuru w'igihugu cya uyahora mukuru cya Tanzania yashinzwe kuba umuhuza akamara inshuro zitanu zose ahamagara abarundi ku ya gatanu akandika icegeranyo agashyikiriza abakuru be bamutumye ko ntazi ibirimo sinubwo nta cyizere reka turorere umukuru w'ubuganda agishyikiriza abandi bakuru b'ibihugu kumbure ntitwamenye ibiri muri icyo cegeranyo tuzomenya icova muri gitovamo naye ahandi ubu titwotega iminsi abagiye kuducira urubanza abagiye kutumviriza ngo nta cyizere kizovamo gusa no gutuka abagabo dukwiye kubireka tukagerageza kuburana icyo tubifuza ku mahoro ingene amahoro yacu yoza tukabereka inzira twabona ni nziza nabo bakagira ati n'ubundi twamwumvirije inzira mwuhurira ko tubona ko ari iyi ariko ntiducire urubanza abo twituye ngo batwuzurize nibaza ko ibintu bihambaye cyane rwose
mushyantahehe onezime nduwimana mwebwe ku bwanyu ibintu mwifuza ko byopfundikirwa muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu n'ibi mu kanya gato umuntu umwe
ikindi cya mbere twifuza ni uko bogondoza abarongoye igihugu cy'u Burundi bakareka gufata ubuzima bw'abarundi nk'igikinisho cyangwa ibibazo bihanze u Burundi nk'ibibazo batoreye inyishu kandi bariko barabitera uko byagiye bifatwa minenengwe niko byagiye bikomera kandi uko bikomera niko bigenda bibera biba akananira abahinga hanyuma kubagondoza no kuvuga ko bategereza kuza bakitaba ibiganiro bakaganira nabo bafatanije amatati cyangwa babo bafitaniye amatati atari umuntu n'umwe bagerageje gukuramwo kuko kijya gihugu n'icy'abarundi bose amahoro yoza muri bujya Burundi nayo abarundi bose n'imiryango yabo yose atari umuvuyemo bafitase mu gihe bo bari na nyakwanga bagafata ingingo nk'uko Nyerere yigeze gufatira ingingo intwaro ya Buyoya kiriya gihe ibiganiro byateza kuba Burundi muri mongorane nk'uko n'ibindi bihugu bifatirwa ibindi bihano ruhasha kugira ngo byitabe ibiganiro by'amahoro kuko isi yarabaye ntoya iyo umubanyi izo ibikirasha na ngo iba yahiye igihe cya mbere gikuru tubona cyategereza gufatwa kandi ingingo bafashe bakayubahiriza bakanayikurikirana kuko hari nyinshi bagiye bafata zitakurikijwa bakabifatanya ibisanzwe
yego namwe ambassador Edouard Bizimana ibintu mwifuza ko byofundikirwa muri iyo nama n'ibihe umunota umwe
nibaza yuko no hava mbesha mbuze ibyo nifuza kuko duhava dufata ibyifuzo tubigire ukuri kuko abo nabo twashinze abashinga ntahe twashinze icyo gikorwa cyo gufasha abarundi kuza baraganira nabo kubera umuntu aba atarimwo ntawuzi nabo ngene bariko baravyitegurira mugabo nibaza yuko abarundi natwe dukwiye kwikuramo ico kintu hari ikintu mu gifaransa bita le complexe de coloniser sinzi mu kirundi ngene no kivuga ngira ngo umuntu arashobora kubisanisha na kujya bavuga yuko akimuhana kazi imvura ihise erega abarundi barafise ububasha no gushaka bwo kwitorera inyishu ku bibazo bafise kandi umuntu aravye ubu ingene biriko biragenda kenshi nibaza ko amahoro ari mu Burundi abarundi nibo babishatse abanyamahanga babishatse hanyuma kuvuga yuko hari abantu bashobora kufata bagashira kugagozi abarundi ngo giri bigire binabiriya bidahuye n'ivyo abarundi yonyene bifuza bidahuye n'ingene bifuza kwigoko cabo cotungana nibaza ko ico kintu umuntu akiciyumvira inga yo kwikubita gashi akagaruka kuko uburundi bwara nibaza ko hariho intambwe bwagize kandi nibaza yuko atamurundi yifuza ko igihugu tosha twese ibyo tubvira twifuza yuko igihugu cyoma mu mahoro
ambassadeur Gamariel ndaruzaniye namwe nyine ico kibazo mu kanya gatoyi cyane gose umuntu umwe ibintu mwifuza ko vyorangurwa nibi
umushya ntahe ambassadeur Bizimana ngira arabivuze nitwosaba abagabo kutwumviriza mutwongera tubabwira ingene bacira urubanza iyo tuba tufise inyishu titwari kubarondera twabarondeye kuko tutagira inyishu ubu rero ko bakoranye tubatega amatwi nibatubwira urubanza baciye tuzobashimira dukurikize batubariye n'ivyaba ari vyo hanze tubashimire tubasabe ko twobandanya ivyacu nabo bakavamo mugabo tubumvirije ntidushobora kubabwira ngo ko muyo ducira urubanza mutanjiriye uruti nzobandanya uburi kuraniga urubanza abo bashinga ntahe rero b'abakuru b'ibihugu bubava mu isi batumwe n'isi twobumviriza tukabategera uko bavuze kandi nibaza yuko abasabye kutagenda ko vyiza bokwitaba kugira bumvirize inyishu bobashikiriza ntibazoyishinga bazoyibabwira ko bo babona ariyo nzira nziza simbona rero igituma twoca tugira ngo ntitubone ibizovamwo canke ntitubone muzoruca kandi twabasabye urubanza bumvirize rero duce bugufi twoye kwicira urubanza naye ibizovamwo vyo nipfuza yuko ngo tubwire ibizana amahoro mu gihugu ibituma impunzi zitaha ibituma abarundi batiyicwa iminsi yose ibituma abarundi batidoga mu isi yose ibituma abarundi batakivuga amahoro bama bavuga guhunga iminsi yose ivyo bintu bitoye inyishu simbona ingene abarundi batobikurikira ivyo mbona rero nibaza ko kumbure bovamo inzira batwereka ingene twobishikako
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Syriac mwiriwe neza
Iriwe
muri hega Syriac
bonje ni ngai Bujumbura
akazi na kikirundi
akazi na kikirundi ni kwa nini nahazwe
duka ku ijambo ikibazo cyimbuye
bo iki icyo nagomba mvuga ni bijanye ni inama izabaye bakuru b'igihugu y'abakuru b'ibihugu ku itariki nenga 30 kuvuga nta kintu gishasha kizoba kije guhindura mu Burundi kuko inama yama yabaye nta kintu kinini yigera ifata ni kuvuga nabo nyine n'ico bazovuga bazoba ari nko gusaba bari cyumbiro ciwabo kandi urabona mu Burundi tuzomba twitse n'ingorane bamwe bavuga ko amahoro ahari abandi bavugira yuko intambara turi mu ntambara kuvuga rero bose hamwe nta kintu bakiye guhuriza ko niyo ubu umuntu uri kuriyumvira halo
duga ku ijambo turakumva bandanya turakumva ndumva umurongo wa Syriac usa n'ucitse ariko yariko arashikiriza ikibazo eka icyumviro avuga ko muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu ikintu conyine bashobora gushikiriza ari icyumviro cyabo eka ari ivyumviro eka ntererano eka tubaze umushyanahe Onesime Nduwimana nawe nyine agira icyavuze ko bishikijwe na Syriac aravuga ko abo bategetsi eka abakuru b'ibihugu igihe bazokoranira hose bazoshikiriza ivyumviro atangingo bashobora gutanga yoba itanga nk'amategeko duga ku ijambo kuri ico cyumviro
Juri chuno shora gushimikira ko mu byo numvise nuko hari abantu bako bavuga ko hari urubanza rwashinzwe abakuru b'igihugu mu karere nta rubanza n'umwe nta muntu n'umwe yitwaye sinzi ko leta y'u Burundi yagiye kwitwara muri urwo rwego cyane ariko sinibaza ko Senared cyangwa batavuga rumwe na leta y'u Burundi bagiye kwitwara n'abitwaye bitwaye muri centre ikukira akarere mugani bitwaye mu nama y'abakuru b'ibihugu ariko rero umuntu w'umugabo iyo hari injyane mu kibano afise icyo afasha arashaka guterera akagenda kuzuriza abantu icyo twebwe dusaba ni uko abarundi bonyine bahura atawukumiriye bagatora inyishu ikibazo kihari cya politiki mu Burundi icyo kibazo cya politiki cyarandaranze kiyava gicika icy'umutekano kikaba gicika n'icyo kuba mu mahoro mu gihugu cy'abavukiro kukibamwo umuntu atangaje adaturatura icyo kibazo rero giteza gutorerwa inyishu n'abarundi bicaranye bobonye n'ababishatse ubwabo atamuhuza akenewe ari hagati yabo ko bidashoboka niba hari umuhuza hari uruhande rumwe rutitaba bagaheza bakabona ubutitaba bagabo bakavuga bati wewe nimba utitaba utinya iki icarana hamwe n'abandi usohoke ukuri kwawe bakumve nimba uri mu makosa wemene ntayo gukubita mu ngahanga nitwe twenyine ubwo rubanza tuzogwicira ni nacyo dusaba nidusaba cyane cyane abahuza cyangwa abacamanza kuko kuri mu Burundi ni kumwe kurazwi kandi uko kuri kurafise naho kwahereho twukubakira ku masezerano Burundi busanganywe abarundi basanzwe barafunditse icyo sinibaza ko ari kibuze ngo ariko icyo bakibuzemo twongeramwo ubyo yayahinyuye akakizana mugabo ntagire uvuga bati hariho abantu twashinze guca imanza na ubwo rubanza niho nashoboka urubanza rw'abavukana niwo ruca imbagabano bonye n'uvugaho bati caranya ngo bavugane ibibagoye n'ingene twabivamo
ambasaderi Edouard Bizimana nk'uko Onizima bivuze Nduwimana abarundi barashaka kwicarana bagatora inyishu z'ibibazo bibatandukanya cyane cyane abantu benshi bakavuga ko izo ndyane kenshi na kenshi zaduka imbere y'amatora canke mu matora canke nyuma y'amatora ikibazo cyo kugira ngo abarundi baje hamwe bumvikane ni ikibazo mubona ko abarundi bonyine bashobora kwitorera botorera inyishu
cyane birashoboka kandi turamaze kubibona hariho amanama menshi abantu bicaye hamwe bakaganira hanyuma bagatora inyishu z'ibibazo bitari bike n'ubu ntacho buza ariko nagomba mvuge yuko turavye kahise kari hafi cy'igihugu cacu nitwibagire yuko umenga tugomba gufata yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kitagira amategeko ico rero turakwiye kucikuramwo hanyuma nibaza yuko abantu bose ataco bononye ata ubutungane bakurikirana batumiwe bakicara hamwe n'abandi bakaganira bagashikiriza ibyiyumviro mugabo rero nk'abantu baba bari bafise ingorane n'ubucamanza nibaza nta bihugu na kimwe kivyemera nta na hamwe mu isi biba n'ukuri ico kintu tutakivuye ko ngira ngo bizotugora igihugu cy'u Burundi cyafise amategeko hanyuma nk'ibindi bihugu byose amategeko adakurikijwe eganisho cyatumye igihugu kigira ingorane iyo amategeko adakurikijwe nta kintu na kimwe gisubira kugenda neza byose n'urukurikirane birafatanganye
ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye muramaze kubona biramaze kwibonekeza ko kenshi na kenshi abarundi muri leta ikana bari abatavuga rumwe nayo batumvikana na gatoyi ku bintu byerekeye muhuza no ku muhuza mwunganirizi wo muri iki gihe Benjamin Mkapa aravugwa ko byinshi abatavuga rumwe na leta bakavuga ko ika akorera leta y'u Burundi afasha leta y'u Burundi mu gihe na leta y'u Burundi ivuga ko ashiraho ibibazo kenshi na kenshi biba byatumwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu ikintu cyo tuma abarundi bava muri zone ryane z'ukwama ikaba ariko baratama kosa ku bandi maze bakicarira ibibazo bibatandukanye cyane cyane bya politiki ikintu cyo korwa n'iki
murakoze cyane gushikiriza yuko abarundi bata ishapu ku bandi aho kurondera inyishu iwabo mushya ntahe Onesime ambabarire urubanza navuze ngira ngo nayivuze nabi kw'abarundi basavye
umushinya ntahe cyangwa abashinya ntahe ko babahuza kugira bumvikane ibazo byabo niyo hari kibazo abashinya ntahe ni kubumbiriza abashinya ntahe kubabwira umucarondera n'uri carondera ko basaza abashinya ntahe rero nico nisi urubanza muramba bari yasavye ko bitwaye imugabo ko turi imbere y'abantu umuhuza huza abashaka igihe byanse rero habari ikibazo nzi nyinshi kurikira cyo bikibazo cyo mu nyuma tuzobiraba nizeye ko abarundi n'ubu bazohura ko bahamagawe nabo batumye ko bazohura bakarondera inyishu hamwe ndemera cyane nibo bonyine bazohitora mugabe cyabagoye kwitorera i Burundi bakara kwitorera mu mahanga niho hari urubanza nibaza yuko bokumviriza abo basabye kubafasha icyo rero ndacemera abarundi nibo bonyine bazotora inyishu y'icyo kibazo mugabo ko bituye abantu yubatera gatsinde ntibotangura kubatera ubwoba ntaco bamaze nibaza ko byiza bo bita bakabumviriza hama bagashinga icyo bemeye bonyine ndavyemeye cyane ibyo icyo bavamo rero ni iki nagiye nsubire nuko abarundi ko basanze ko bafasha bo kwitaba izo biganiro nibaza ko bazovyitaba narabo mwavuze yuko leta y'u Burundi yavuze ko itazogenda n'ubu sino vyemeza sinarabona neza ivyo yavuze sinzi ivyo babishuye
yarasavye ko iyo nama yo kunguruzwa mugabo ntiyavuze ko itazokwitaba
ko yasavye ko yo kunguruzwa rero n'ukurorera inyishu bazoyiha zimwoca tugira ngo zituze ko hari inyishu ko babisavye umugabo azobishura inyishu abishuye rero tuzoyifata uko mugabo ngasaba ko abarundi bakurikiza impanuro bahawe nabo niba batangurije iyo nama rero nyabo kwitegura kuyitaba yungurujwe naho ko babisavye ngira tuzokumvira inyishu baronka sinoshobora kuba mu kibanza cy'umuhuza mukuru kuko niwe yishura ariko nibaza ko abarundi bokwishyiramo kwitaba kuja hamwe imbere y'abantu bashobora kubafasha
Kutoa inishi kibato chao. Tumi utenishi tume sisi kumu ra bandanya kumbiza radio hizi ya Amerika tuli kumu na Reverian. Muri weneza?
Ndiwe.
Muri higa Reverian. Ala.
Kwa makarere kile ya gavigari.
Ego me, izina ilindi zina?
Genda kumana.
Duga kujambao kibato chimbiro tuli kumu na nabashinga na hivyo kwa vuga chani chani kuvizere kile rapori ya shikili juu ya muhuza mo higa na vifaraundi. Perezida w'igihugu cy'Uganda akaba yatumye ko inama yoba mu isanzwe ku itariki ya 30 ukwezi kwa 11 inama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
nagira ndamukiriza abanyakubahwa nawe nezime ndamukirize jike ntona gomba kuvuga agomba kuvuga kweri iyo nama y'abakuru b'ibihugu tuyirindiranye igishika kweri bagire ubikubite agashi vrema ntibatamikwe na leta y'u Burundi bafata ingingo zibereye kubera turabona leta y'u Burundi yaragize yaramaze kugayana barayituma ko mu nama bakanka n'ibiganiro urabona ko base kubyita bagumye bakwega amaguru bakanka kubyita kubyo babiburagize nta inyishu ive mu nzira twe dushaka yuko bokura inyishu mu nza vrema impunzi zigataha twitahira mu gihugu cyacu by'ukuri ariko kwera karere kabyifashemo nikabyifatamo nabi kagafata ingingo itabereye leta nyine ngo igire bagire bafate baje babafatira ingingo kugira amahoro agaruke mu Burundi by'ukuri bo baduhemukiye ntitwabona inyishu aho yova ego murakoze n'ibyo nagomba gushikiriza
murakoze Reverien reka duhe ijambo ambasaderi Gamaliel Ndaruzani agira icyo avuze ku byo mushikirije umunota umwe ambasaderi
murakoze icyo ashikirije nibaza ko avuze ko ari yangishikiye iyo nama izoba niho nababwiye nande mpagaze ko twabasabye kugihuza bakaba bemeye ko bokorana bakumviriza abarundi bakabafasha kurondera ingene botora inyishu bonyine ibibazo byabo ngira byiza abarundi bo bitaba kandi ho duhuje n'umushantare Reverien ngira kumana ibindi kumbure ndi kure sino turubanza izagoye leta kugira ntiyitabe ntabyonzi nico gituma ntagomba gucurubanza nanje mugabo nkipfuza ko abarundi bose leta irimo ziza bo kwitaba abo batumye hakabamaze kuri intoro zitanu zose iya gatandatu rimwe bo kubihugu bose nibaza ko cari kiringo ciza kuko abarundi bumvira impanuro z'abakuru b'ibihugu bindi kugira barabe ingene amahoro yugaruka i Burundi kumbure ntituba imbarutso yo gusambura amahoro mu karere kose kuba tubaye irango mu Burundi nico gituma nibaza ko bokumvira impanuro kugira ntitube intango y'ukura umutekano iwacu y'ukura umutekano mu babanyi cyoba ari bibi cyoba isana mu Burundi kiza bo kwitaba
namwe ambasaderi Edouard Bizimana kuri iyo ntererano ya Leverien.
Ego nashaka kuvuga yuko abarundi tutokwibaza yuko hari abanyamahanga bakunda uburundi gusumba abarundi twebwe abarundi nukuri nti ico kintu kwiye kucikuramwo uwo muntu avuga ingingo ibereye sinzi iyo yumva kuko we wica ingena vyumva niba yumva ko ingingo ibereye iyo bayo gusenyura ubutegetsi buhari kugira ngo atahe nibaza ko ngira ngo itobibereye nkuko yabivuze mugabo uravye aba impunzi ziko zigataha simbone uwongenda ku mana ikimubuza gutaha none abandi bama bataha iminsi yose ko numva iminsi yose hari abantu bataha imiryango amajana ibihumbi none uwo muntu abuzwa gutaha ni karindiri iyo ngingo ibereye nayo ayitiki nibaza yuko abarundi bakunda Burundi gusumba abanyamahanga kandi nkuko twamye tubivuga inyishu y'ibibazo biri mu Burundi zotorwa n'abarundi abiyumvira ko abanyamahanga bashobora kudutorera inyishu y'ibibazo byacu nibaza yuko bitazokwigera biba
Ambasaderi Gabanye ndaruzaniye mu mwashikirije ikibazo mwahuriye ko mwese muvuga ko amaherezo inzira ni munzu bwavuze ko abarundi bazote bakicarana bakaja hamwe bonyene akaba ari bo batorera inyishu ibibazo vya politike bafitaniye hari ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bonyene bafate mu minwe ico kibazo c'indyane za politike aho kwama bariko baraja kubahuza ika kenshi na kenshi batumva n'ibibazo by'abarundi hagati cyangwa usanga baronka amakuru yoba tarimo eka no kuri kwinshi cyane gose ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi harimo abashinga ntaye batari baki ikintu cyokorwa kugira ngo ivyo bintu bishoboke niki
murakoze none ko abarundi barondera amahoro nibaza ko umuntu ari imbere y'abandi kugira rondera amahoro abarundi yagiye kibarongoye gihe rero abarundi bamwe batibaza yuko iyo leta yabafashe kuronka amahoro ahubwo baturatura bakayihunga niho hari ikibazo cyacu icyo bahunga ni giki ni kuko leta itabishoboye ngo impunzi zigaruke zose ni kuko leta itabishoboye ngo abanyamahanga boye kwama bibaza ko bitugoye ngira ngo aho bafasha abantu bibagoye mumvise singira statistike zingo bakubijamwo ariko wumvira amakuru ku isi baravuga ibigoye Burundi ko ari byinshi cyane rwose bigoye abantu amaraporo yawe navuga abantu bapfuye n'ingene bapfuye abahunze n'ingene bahunze hari n'abatahutse ni vyiza mugabo ugasanga abasha bavuga ngo naho batahutse ari abandi bangana gutya basubiye kugenda mu ndwiza izo nibaza ko bigoye mu Burundi ha abarundi bakwinyishu none ko bayibuze bagasaba ko badufasha nibaje kuraba abandi babye tugiye gukora gutya mugabo niwe bategereza ngo zoronke inyishu bafashijwe n'abo bandi bakuru b'ibihugu bemeye kubafasha kugira babwire aho babona hari ingorane nico twavuze sinavuze ko ndagusaba abategeko navuze ko ndakumviriza aho basabye ko babunjuriza ko babereka inzira boshiraho kugira amahoro agaruke iwabo i Burundi yoye gutera intambara canke gutera ingorane mu bihugu tubana kuko na zone biragiramiwe n'impunzi bitunze biragenewe n'uko baba babyikeka ngo hari intambara izovayo ivyo bintu bivuyeho uwo amahoro gusumba i Burundi akaba amahoro gusumba mu karere
yego me
turondera kandi abarundi nibo ba mbere bategezwa gushinga iyo ngingo batayihinze bikabananira ibikurikira sino bijamwo mugabo bishobora kuba bibi.
Ndabona telefone ya Onesime isani ya goranye cyane rwose, ariko turazi ko ari mu rugendo, ari mu rugendo n'imodoka, ariko aja va mu gihugu kimwe aja mu kindi. Ndeka tubandanye rero n'abandi bashitsi turi kumwe hano. Nashaka namwe ambasaderi Edouard Bizimana mugire ico mutubwiye kuri ico kibazo c'impunzi, eka naho bavuga ko impunzi zitari nke zatahutse, hariho izikiri hanze hamwe nayo maraporo ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye avuze maraporo ya ONU duga ku ijambo mu kanya gato.
Murakoze cyane, nibaza yuko twogerageza natwe ntidutera ubwoba abantu mu byo tugira, kuko hari abahunga kubera ubwo bwoba abantu imvugo zitabereye ziba zatumye bahunga. Hanyuma ku bijanye n'amaraporo yawe nibaza ko ambasaderi arazi ngene bigenda, ayo maraporo abayandika babafise ibyo bagamije, kenshi usanga ibyo bandika bidahuye n'ibiba kuri ku rubuga, arabizi neza. Hanyuma ngira ngo impunzi zimaze gutahuka mu Burundi, jewe namanumbiriza amakuru numva atari nkeyi, kandi hariho n'abandi bavyifuza, harabatashe bava muri Kenya, harabatashe bava muri Tanzania, mbega abandi bobo bareka gutaha bari mu bindi bihugu, ico gihugu kibanyi babuzwa n'iki ko abandi bataha, kandi bagasanga ibyabo biri bicungerewe atacakomakomwe. Aho ho ntawe hibariza ikibazo, uvuga ko Uburundi ufite ibibazo byinshi, nibaza yuko umuntu yumva ibyo ashaka kumva, kuko ibyo bibazo bavuga abarundi ngira ngo baramaze kubona aho ibibagoye biri, kandi ingufu bashiramo kugira ngo babitorere inyishu, inama zama zihuza abanyamigambwe, zihuza abanyapolitike, bakagira amasezerano bashitseko, mbega none ayo ibyo ko batagomba kubibona yuko ari intambwe ikomeye, kuko nibaza ko bizohera hiyo. Ntitwibaze rero ko yuko hari abarundi basumba abandi, abarundi twese turangana, kandi nta usumba na uri hejuru y'amategeko, tukumva yuko ico abangaha bavuze bati iki ni ciza twokikorera ko abandi barahandi ntacho bavuga ngo byabuzwe ngo nabari mu Burundi ngo ntacho bamaze ntitwobifatira ko ico kintu abarundi tuzakivuye ko nibaza ko ataho tuzoshika, kandi tuzoguma dukwega amaguru, tumenyera kubahana, twubahe amategeko, twubahe ubutegetsi buhari, kuko uzokwibaza yuko azokora adakurikije amategeko canke ngo akore ibyo yiyumviriye ataravye abandi nabo biyumviriye, nibaza ko ico gihe bizoguma bitugora, nibaza ko dukwiye gutera imbere
mu byumviro navyo nyene. Tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza radio hejwe ya Amerika, turi kumwe na Désiré. Désiré mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Muri hega Désiré?
Ya turi muri leta ya Idaho.
Kazi na kirundi ninde?
Rukundo.
Duka ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Ya icyumviro mfite ni ikibazo cya mbere, numvise nyakubahwa Onesime ariko aravuga ko leta yabuyo ya ingene yahagurukiwe, ariko nibaza ko leta yabuyo yidasa na leta iriho koko, niko no nibaza ko yavyibagiye. Ndibuka ntabwo nari mukuru cyane, aho wasanga abasore bose aho baca babita basaya, bamwe bagenda bakugoboma modoka, byari ibintu bibabaze cyane ku buryo wasanga ari ibintu udashobora kwitiranya nono munsi. Ikindi nacyo nagomba kuvuga, iyo bavuga ibiganiro abakuru b'ibihugu, ndumva n'abafashe nyakubahwa Museveni ngo ahuze Abarundi, imyaka amaze ku butegetsi, kandi abantu ejo bundi nabona mu nama nshingamateka bariko baragwana kugira bahindure kwizwa shingiro, ariko ubu akaguma yitwa ngo n'umuhuza mu gihe akora n'imyaka y'ubutegetsi yiwe. Turabye na Mutama Kagame hariya imyaka amaze ku butegetsi, ariko ugasanga Burundi hari ibibazo bitangara naho ibyo bindi bihugu biri, ariko ugasanga nibyo bariko baragira ko ibibazo, ahubwo je mbona ko icyari gikwiye nuko abategetsi b'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe bakwiye kwicarana ubwabo, ahubwo bagatorera inyishu igihugu, namba ari imbabazi leta itange ivuga ati aha twarakosete turasaba imbabazi abandi bakubaka igihugu, nayo kuraba ngo ibyo bindi bihugu bashobora ngo bishobora kubumvikanisha ahubwo nabo yo turaba bafite ibibazo birenze ibyo Burundi bifite barabire kuri Kenya uburyo muri Kenya bicaye hamwe bakumvikana kandi batagiye mu butegetsi Oriya Odinga atagiye muri ubwo butegetsi ariko bakazana impore uno munsi muri Kenya akaba ari igihugu kigendwa rero ku by'ukuri Abarundi bakwiye gukunda igihugu cyabo bo gutanga ibigwanisho ngo bagwane bica abandi bantu abantu bararusha ahubwo nibatahe basaba imbabazi bamwe hama leta itanga izo mbabazi bavuga ati twicarane twubake igihugu cyacu tureke kuguma twiha amenyere batwenze bavuga ngo tuce kumvikanishwa nibyo bibazo byanjye murakoze
murakoze rukundo rukundo Desire ari muri Idaho aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika ambasaderi wa Gamaliel Ndaruzaniye mu kanya gatoya cyane rwose ivyimviro n'ibibazo bashikirije
mo umushantahe nibaza yuko ya turavye ahahereje abarundi nibicarane batore inyishu nk'uko muri Kenya babigize bagatora inyishu iyo niyo yari inyishu isanzwe yoroshe iryoshe ikomeye ariko mu myaka itatu tumaze izo vyarananiye abarundi nico gituma bituye amahanga ko byabananiye rero nibumve izi mpanuro baje bagaruka bicare baje hamwe muri izo mpanuro ntiwosaba ko bagufasha ngo wanke n'impanuro niho mbona dukwiye kumvikana ndemera cyane ko ari Abarundi bazoshinga iyo ngingo mugabo kuko bidashobotse bakaba bituye abantu bakuze abakuru b'ibihugu mu karere ntimugaye abagabo n'ibibi nibaje hamwe bumvirize impanuro ku majambo barungise bonyene batanze bonyene Abarundi bose bagashize abakuru b'ibihugu mushaye mukapa kari bashikiriza amazi inkuru zitanu nibicare bumvirize ijambo bakuyemo nibiterane gatsinde nawo twasabye kudufasha naye ahandi byanka byakunda inyinshi zova mu Barundi gusa ingene iva mu Barundi rero abakuru b'ibihugu bagomba ko yova mu Barundi mu mahoro izo byanse biba biriko biragora tuzaba turondera kugaruka kuri inama twarasheshe gusumba nibibi gusesa gusumba hasesa ibitari bike nibibi gusesa gusumba ni byiza kumvira impanuro z'abakuru b'ibihugu hama tukicara hamwe tukarondira inyishu mugabo twumije abantu
murakoze ambassadeur Edouard Bizimana namwe ku vyumviro vyashikirijwe na Rukundo Desire ari muri Amerika duga ku ijambo
ego byo byumviro nanje nabishigikiye n'ukuri abarundi bakwiye kwicara hamwe babandanye baganira batorera inyishu ibibazo bafise kandi birashoboka kuko muravye igihe abanyapolitike bahurira mu Kayanza hari ibyo ari ntambwe bashitseko hanyuma n'ubu nibaza ko byokunda kuko kuganira kuri inama n'igingo abarundi baramaze kubimenyera si ikintu gishasha mu ngendo zabo n'ukuri n'ubu byokunda igikuru nuko bose biyumvira baba bafise intumbero yo kubaka hari abafite intumbero yo gusambura canke gusenyura inzego kujya bagira bati batera akagira abandi bati mwebwe ibyo muvuze nta gaciro bifise tumenyere kumvirizanya twumvirize icyumviro cy'umwe umwe wese tugishire mu gaciro hanyuma nibaza ko bizodufasha kuva mu bibazo abarundi bo babafise
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejwe rya Amerika turi kumwe na Nshimira Imana mwiriwe neza
mwiriwe turi mwaraye hano Colorado ni Nshimira Imana
irindi zina ninde
Naftara
murafite ikibazo murafite icyumviro twatumiye abategetsi bariko bavuga cyane cyane kubyerekeye raporo yashikirijwe umuhuza mu biganiro by'abarundi perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni eka hakaba haratumwe ko n'inama y'abakuru b'ibihugu mu karere mu mpera zo kwezi mu bisanzwe duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
ego cyane murakoze reka ndabaramutse bose nabibagiye amazina muganda babona n'abarundi abanyacubahiro batatu cyo nagomba kuvuga sinzi ko baza kugira icyo bafashamo kugira ngo nshobore kumenya ko mbitse mu mutwe ibintu bitari byo kuko mbona mengo ni bintu mbona mengo abantu barafata minenegwe kandi aribo baduserukiye twaca tuba tubanegura twibereye aho tuba twibereye ni kuvuga icyo nagomba kuvuga ni kintu cyitwa ngo ibiganiro byarabaye kera ku gihe cya Buyoya cya Perezida Buyoya ngo kandi baramufatira ibihano mu by'ukuri umuntu avugishije ukuri gufata ibintu nka biriya umuntu akabigereranya n'iby'iki gihe biratandukanye kuko inyanduruko ya biriya bintu kurinda bimera kuriya kuntu ko mu gihe cya Buyoya nta kindi kintu ingorane zaramye umugabo urupfu Rwanda daye rwaratumye ibintu biba kuriya nyine urumva harabayeho ibintu byo kwivayangura mu bintu by'amakosa bisubiriza ya ndada yarapfuye ntuzenye abaforode basizeho najyamira yiciwe mu Rwanda abaforode basizeho ntibantunganya uko byagenze abantu babikurikiranye urabibona ntibantunganye kundi yananijwe ku buryo yatezwa abantu bugwaruka bigatuma bibonekana ko mengo ntibantunganye ntashoboye gutwara hagacagaruka Buyoya sino bigaruka y'ibyo kuko ni nkuru zizwi zamazagarutswe icyo kiganiro turimo ako nasatse kuvuga ko ibintu bya kino gihe yo muri 2015 naho bihuriye n'ibyo muri mu gihe cya Buyoya igihe bamufatira ibihano hanyuma rero nkaba no ishaka kuvuga rero amajambo y'akayobera abahinga ku bintu ndayavuge mu buryo butatu ku Barundi bene wacu bari mu gihugu n'abari hanze turashobora kuvuga ngo ni ibihumbi majana ariko ku mvo zitandukanye kuko hari igihe ushobora gusanga Barundi bari mu Bugande bitwa impunzi ariko ugasanga bibereye nyine mu bubwo bugunzi imbere y'uko haba umwaka wa 2015 mbere y'uko haba zijya ngorane ijya kudeta
hanyuma nkusozera uvunagura amajambo
murakoze ariko rero ibintu ngomasozi rero ni bibi bimeze nka bitatu mu Burundi muri 2015 harabaye kudeta abo bantu bayikoze bariho muri 2015 harabaye abantu badashaka gutwagwa abo bantu bariho biganze mu nyina batari bake bahevye barahungira mu Rwanda abandi baragenda mu bindi bihugu hanyuma harabayeho muri 2015 Abarundi bahunze ubwoba bw'abo bantu badashaka gutwagwa iyo badashyize ku butegetsi badashaka gutwagwa bakaca bagenda urabona ngo baranafise n'ubushobozi bworoshe cyane bwo kuzenguruka mu bihugu bikomakomeye bivuga ijambo ukamenga ubutunzi bw'igihugu bwose burasubiye inyuma urabona rero abo bantu ndabasubiye mu guheza abakoze kudeta abadashaka gutwagwa abahunze kubera ubwoba bw'abo bantu abo bantu batatu mvuze bose barafise uburenganzira bwo kuganira na leta abo bantu batatu mvuze mugabo mutagije kugira ngo
akomeze kugaruka reka icyo kibazo
cyo mu bijyanye no gukora kudeta mengo ku isi mu mategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu ari avuga ko kugira kudeta nta kwitwaza utegerezwa kwitwaza
reka
ngo rwandinye ngo ngira kudeta
reka duhe ibibazo abashinga ntawe twatumiye ku ivyo bibazo vyawe reka dutangure kuri ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye tuga ku ijambo avuze abantu bari mu mirwi itatu abo bantu ngo rakwiye kuganira na leta
sangara barundi tayini ziriho kuganira na leta canke leta ibafashe kumva ukuri batahe ibyo rero nibaza ari nibyo muri hono niko tuko turarondera nizi wahejeje kuvuga tubiye ati yabamugire nko muri Kenya nico turimwo kandi no muri twavuga matematu giye tuvugana izerekeye inama y'abakuru b'ihugu izokwijana ikibazo cy'u Burundi arusha itariki 30 ibi bya kera rero ndazi bitari bike tubisemo tukomara umunsi wose nagira tugume kuri ivyo vy'inama izokurikira mu minsi iza kumbure yo habitwereka akabero ko twohura neza Abarundi bakumva inzira ko boshobora gutora igishigaza cyabo niba zotora kuko nibyankira abo bakuru b'ihugu bakarere
ko tubashiki ko twumvira ibyo baduhanuye sinza bashikana raporo yabo nya nabone izo iragizogira hishika kino batanga rero bikatwane turorere igisho bazoduha bazokumva inyuma y'itariki 30 z'ukwezi kwa 11. Murakoze
namwe ambassadeur Edouard Bizimana kuri ivyo bibazo vya Shimimana Neftali duga ku jambo.
Ego nibaza yuko Neftali yabivuze neza hariho mu Burundi ngende yuko yukwerekana yuko uwundi adashoboye atacashoboye nivyo vyibyagarutse ko ivyamakuru d'etat hanyuma cane cane ndabona ko birafite isano cane na nibyo twariko turavuga ko ibi inama izoba kuko nabo nyene ngira abo bantu twatumye biri mu bizo bazoshimikira ko kugira ngo bagirisho bahanuye nari nabivuze ubwa mbere mvuga yuko Uburundi ari igihugu c'amategeko kandi nta muntu yoza avuga ngo agiye gutorera ibibazo canke ngo agiye gufasha abantu abafasha cyane cyane kurenga amategeko ibyo rero nibaza kwico kintu ya kivuze neza turakwiye kugikorera ko hanyuma nibaza yuko abo bakuru b'ibihugu nkuko twabivuze barafise bongene babona ibiriko biraba barafise nibyo biyumvira bashobora guterera hama barundi natwe nibaza ko natwe nyene turindiriye ibyo bazoterera ibiza byubaka bakabyubakirako ibiza bikenewe guhindurwa bigahindurwa mugabo nkuko twamye tubivuga reka turindira abo bakuru b'ibihugu ibyo bazovuga hanyuma ngira ngo tuzoronka kanya ko kubivuga ko kubigarukako.
Iyi ni radio y'Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Jean Bosco. Jean Bosco muri
neza
muri hega Jean Bosco
Kigali mu Rwanda
kandi kazina ninde
yewe uri Jean Bosco.
Ego duga ku ijambo rero ikibazo cy'imvira
n'icyimvira ikintu cy'andre kamande cy'imvira batumire uko amagambo bavuga n'amagambo meza cyane gose.
Yego
reka tubone turinde nyine ingingo y'abakuru b'ibihugu kuko nawe ngishije biriya biganiro biri kuba muri Tanzania hari abantu benshi bagiye bavuga ngo bafatire ibihano Burundi n'ubwo nibafatire ibihano Burundi twebwe abarundi atwe tubisabye bizogenda gute reka naho bari mu mahanga nabo bazotahuka kandi Burundi nta nzira imirasha amahoro n'umutekano arahari cyangwa nziza nibakanguriwe bagenzi babo gutaha kandi tuvuge neza igihugu cyacu cy'u Burundi nta kitazavuza ko cyubakwa neza kuko umukuru w'igihugu ahari yatowe n'abaturage nibo bazongera bakamukuraho biciye mu matora yemewe n'amategeko. Murakoze
Jean Bosco. Reka abashinga neti kumwe bagira icyo bavuze ku cimbiro mushikirije reka dutangire kuri wewe Edouard Bizimana duga ku ijambo.
Ego nashaka ngaruke kuri ibi Jean Bosco avuze nibaza yuko tubihuriza ko inzira yo gushikira ubutegetsi mu Burundi ari amatora ari demokarasi nkuko twabiyemeje hanyuma nibaza yuko ubu iyo nzira yo gukoresha ingufu twoyikuramo hama barundi cyane cyane tukiyumvira nkuko yabivuze kuvuga Uburundi igihugu cyacu tukakivuga neza kuko nta gihugu kitagira ingorane ngira ngo nk'abamaze iminsi bahungira mu za Buraya za hehe bibaza ko hameze neza bashitseyo barabona yuko ataheza hariho gusumba iwanyu icyo kintu nibaza ko tugihurije ko kandi nanjye ndabishyigikiye ko twogerageza natwe aho turi abarundi nk'abarundi tukavuga igihugu cyacu neza ibibazo dufise tukabitorera inyishu mu mutekano no mu mwumvikano.
Namwe ambassadeur Gamariel ndaruzaniye ku cyumviro cyashikijwe na Jean Bosco munduge ku ijambo.
Nibaza yuko turiko turahuza tukaduhuza no kumvira abo twasanze kudufasha kumvira ibizova muri iyo nama kumbure vyofasha abarundi bose kurondera ingene bashira hamwe atore nyinshi bazo bafite nico twatanguye nibaza yuko kumbura abarundi baduserukira babitegera gutyo hari nabo tabitegera gutyo mbuga turorera ibizoba muri iyo nama batumye ko ngira tuzoyitaba abarundi bazoyitaba bose naye ahandi umurundi yari hose nagira hikire mushanta Edouard izavuze Edouard Bizimana aha ari hose hari kuko ari umurundi naho yaronse ubwenegihugu bw'ahandi bagira ngo waha yajavye iburundi rero niyo niyo ngozi ya twese sinumva ingene hoba yuko ngawurota asambura Burundi n'ibishoboka kuko asamburira abuzukuru b'ibazokuba kuko nawe arazobaronka naho bakiri mutoya Burundi rero nibwo dukunda twese nibwo nibaza Abarundi bo Rwanda ko bugira amahoro nicyo gituma twakumbira abaduhanura kugira tubugira amahoro iminsi y'ukubozi myinshi ugira amahoro ugira abana bariko baravuka ubu baronka aho bakurira aho barushira kugira ngo baze bavubake babane bavubaka badahunga ibyo rero niho abakubu abari hubu abategeka n'abategekwa kuva ku mitima y'abakuru b'igihugu tuzobazwa Burundi twasigiye abo bana bari nibaza rero yuko kuvuga neza Burundi si igisho kuvuga neza Burundi nibanga dukeneye mugabo rero Abarundi nabo dukwiye gutanga isanamu nziza y'Uburundi mu makungu
egome ndabona akanya
kugira ngo dufasha kuburundi bavuga neza tuberetse ibyiza bikorwa mu gihugu ibibi tubice kure kumbure cyangwa turabe yuko amahoro yoba ari yazi imbere gusumba ibindi mu gihugu
egomeburundi bavuga neza murakoze egome murakoze reka duhe n'ijambo umunywanyi radio ijwi ry'amerika yarafiki mwiriwe neza
iriwe
muri hegara afike
te Burundi mu cyondo koneka
yego me murafite kibazo murafite cyo mu biro dugakujamo
ni hera no ndi ko ndabiraba sanga atakino kidoba mu nama kabisa nta kintu kidoba mu urabona u Burundi ubwa tije twete yiko twikuke ikukiye nta mpamvu yo kujya kumba amajambo yo hijya no hijya buryo uri kurareba nka musebe ni ngo numuhota ngo numuze w'Abarundi ukasanga iwiwe naho nuko bimetse sanga ibintu bikoye cyane sinzi uko rero bizokunda ko babahuza uvuga igihe cyo muri arinsise nacyo kuvuga yuko iyo nama atakintu kizovamo kabisa
murakoze Rafiki ndumva Kizero kwa Rafiki atari kenshi cyane rwose k'ibintu bizova muri iyo nama ambasaderi Edouard Bizimana mubwira iki Rafiki
ugaje no kwashino no mubwira ko yokwizera kuko niyo nta nibaza ko taburenganzira bufite bwo kwihebura kuko simbona igituma yo kwihebura kandi tuvuge twubaha abo bantu twashinza twasabye ko badufasha ntituvuge ngo turabe ivyo bakora ntiturabe umuntu nibaza yuko rero yorindira akagira icizere akazoraba kuko sinzi ico yibaza yagomba ko kivamwo simbona neza kukura bona tuvuga ibintu ugasanga ngira ngo ntituvyumva kumwe we sinzi ico yiyumvira iyo nama yo yifuza ko covamwo mugabo nibaza ko yorindira hanyuma ntate ukwizera
yego me namwe ambasaderi Gamarire ndaruzaniye mu kintu mwabwira Rafika Sano tize ko iyo nama y'abakuru b'ihugu izogira ikintu ivuyemo gifasha Abarundi
sinzi neza ingena z'ibihunyere bigenda mugabo nibaza ko yihuse ko abakuru b'ihugu batandatu bakoranye ashobora kwibaza wenyine aha ariko atakizovamwo ni bya binyene nibaza yuko no kwitonda Abarundi mu kuvuga Abarundi badusaba gusonera abaturongoye gusonera umukuru w'igihugu gusonera n'abandi kandi niziza gusonera abakuru b'igihugu bahanze naho yarengere turabikeneye sinashimye neza nyene navuga abakuru b'igihugu bahanze uwo muhuza ntiyitoye baramuhaye iryo banga kandi kise rero akaba agomba gushikiriza ijambo amakungu bakoranye mbona ingene twohubye Abarundi
ndabona akanya gasana kihuta ambasaderi Gamarire ndaruzaniye nashaka kubashimira cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo mugane ni radio ijwi ry'Amerika ndabashimira namwe ambasaderi Edouard Bizimana ku kanya mwatoye eka tukaba dushimiye kandi na Onesime Nduwimana naho telefone zagoranye akaba kandi yari ku rugendo turashimiye abanywanyi bose b'iradio ijwi ry'Amerika baduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo turashimiye kandi n'abadufashije ingenieur hamwe na Fatou hamwe na Jeffrey turabashimiye mwese mubwira amahoro mugoroba mwiza mu kanya gatoyi rero turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi mu ncamake mugire amahoro mugoroba mwiza mwese.
dukomeje kumva radio ijwi rya Amerika.